Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Mwanda kumya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email, nayo ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook kuri adresse VOA radio yacu, no kuri site yacu ariyo wezitatu.akaburungu radio yacu VOA.com. Numwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amakungu irahimbaje umunsi wahariwe umwana ku isi ku itariki 20 zo ku kwezi kw'11 muri uyu mwaka w'2018. Umunsi wahimbajwe mu gihe abana batari bake babandanya kugeramirwa n'ibibazo bitari bike, harimo ukuba mu ibarabara no kwijukira ibiyayura umutwe hamwe no gukoreshwa n'abanyepolitiki. Mu Burundi icyo kibazo co bacifashe gute, agateka k'abana ko bakubahirizwa bihagije? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye Dieudonné Nahimana yobo ishiramwe New Generation ryishinze gufasha abana bo mu ibarabara, na Eve niyo mwungere ayobo ishiramwe Association de Football de Cadedo Muha rimenyereza abana batoyi muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Bose bari i Bujumbura mu Burundi. Ndabaramukije batumire.
Turakuramukije.
Yego, mbere kuri Dieudonné, mu gihe amakungu yahimbaje uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abana ku isi mu ndwi iheze, ikibazo cy'abana muri iki gihe mukibona gute mu Burundi?
Ikibazo cy'abana cyane cyane ku bana baba mu ibarabara, navuga yuko ariko hari intambwe yatewe mu kugerageza gutorera inyishu icyo kibazo, ariko sinziraba intambwe ishemeye kubera ko hakiri abandi bana baguma baza mu ibarabara, nabo bagerageje gukugwa mu ibarabara mu buryo novuga leta yatunganije bitarababera inyishu nyine by'ukuri ku bibazo byabo batanze bafise. Ariko tuvuze abana muri rusange, nibaza yuko hacariho ikibazo cy'uko agateka k'umwana muri bino bihugu bya Afurika cyane cyane mu Burundi katarubahirizwa neza, kubera ko usanga umwana akiri muto akoreshwa ibikorwa byinshi, naho yaba afise ababyeyi ugasanga akora ibikorwa birengeye inkomezi ziwe, kubera ko ariho umuco ukumva ko umwana ari wo gutumagiza, ugasanga rimwe rimwe byatumye bihohotera agateka kiwe. Rero navuga nti ntibiraba ibintu bishemeye nk'uko umuntu yabyifuza, naho hari intambwe zimaze guterwa.
Yego, nawe Ive niyo mwungere, icyo kibazo kibona gute?
Turiko turabiraba bino minsi, kuva navuga yuko ubundi bugiye mu kaga k'2015 agateka k'ibibondo karameze nk'agahungabana gatoyi, kubera turavye ubuzima ababyeyi abantu babayeho muri iki gihe, twasanzwe tuva dusanga ababyeyi batakironka umwanya ukwiye wo kwiyokipa n'abana babo ngo bicare barondere babahindere mugabo ububiruka barondere uburyo bwo kugira barabe ko abana babaho. Ubundi navuga yuko umwanya wo kubahindere wo kubahanura utakiboneka cyane, ubitaho cyane cyane kurondera ibibabeshaho. Tukaba dusanzwe tuzi yuko umwana atabeshwaho n'ibyo afungura gusa n'ibiki, arakeneye no kubahirizwa mu gateka kiwe. Turiko turaraba rero agateka k'abana muri ino minsi, usanga n'abana bagerageza kurondera ibishaka gufasha umuryango kugira babeho. Yego, cyane cyane bagerageza kuvuga.
Yego, Dieudonné, mu ishyirahamwe rya New Generation, uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umwana mwawuhimbaje gute?
wabaye umunsi nkuko dusanzwe bikora mu bikorwa bya misi yose kubanira kwiyumvira mbega ni igihe cyokorwa cyane cyane kugira ngo abana batoyi usanga bagiye muri bya bigo aho bashizwe ku nguvu kugira ngo batorerwe inyishu ari zo gusubira iwabo boshobora gufashwa kugira ngo ateka kabo kubahirizwe wabaye umwanya wo kugira ibyiyumviro gucara hamwe kwiyumvira umugambi tugira dutangure gukora hamwe na wa mugwi umupira w'amaguru w'abana bahoze bamwe barabara bavuye muri Moscou tuvuga tuti ko barako batayiteka igihugu igihugu kikabatera iteka nabo nyene yuko ari byiza yuko biyumvira ingene bagendera ibyo bigo aho bari kwaregeranirizwa abana bahoze bamwe barabara kugira ngo barabe ingene bafashwe babarabe ingene boshobora guhanura n'ingene bofasha gutorera inyishu ku bibazo bimwe bimwe byihutirwa by'abo bana icyo cyabaye cyane umwanya wo kwicara hamwe kuganira kuraba ibikorwa tugiye gukora kuva muri iyi minsi cyane cyane bizokorwa n'ujya mu gihe umupira w'amaguru wavuye mu Rusiya
uwo mugambi mwawuducira ku mayange muri make
ego umugambi ufise intumbero yo kuraba cyane cyane abana haba abana bagiye bashitswe mu bigo kugira ngo baronderegwe iwabo kugira asubizwe iwabo hari ibigo bitandukanye bijya no hino kimwe mu kigo twa turaraba cyane cyane ikigo kigomba kugendera cyo mu Rumonge hakaba rero n'abandi bantu usanga kubwa impamvu zitandukanye bari mu mabohero ushobora kuba ari kubera ko bivye canke ushobora kuba ari uko batwawe kivunga hamwe n'abandi ugasanga batwara umwanya kugira ngo bashobore gusohoka kugira ngo tubafashe kuva muri ivyo bihe babarimwo ariko cyane cyane n'abandi usanga ari ukubera ko bavukiye bagakurira mu mabohero turazi yuko hariho imigambi isanzwe ikorwa na leta na UNICEF n'abandi kugira ngo bashobore kubafasha ariko twagomba kugira ngo natwe dushobore kugira icyo duterereye bikiye cyane cyane mu bijyanye n'iby'inkino ubu rero ujya mu gihe wagiye guserukira Burundi mu Rusiya w'abana bazamwe barabara uzogendera ibigo bitandukanye n'amahoro atandukanye turamaze gutangura kubikora nko ngaha ibujumbura cya Bujumbura aho hari abana twafashije gusubira muhira no kurondera iyo baje bava kugira ngo bave muri ubwo buzima bwo kuba basa n'abapfunzwe kandi usanga kumurera imwe rimwe atari amakosa bakoze kubera ko bayi mu kivunga kubera ikibazo cyo kiragaza gutorega umuti mu buryo bwihutiwe
ego nawe Eve niyo mwungere w'umunsi mukuru hariwe umwana mundu biheze mwawicariye gute mwabuhimbaje gute
mu bisanzwe twaraduteguri ibirori uko mwaka utashye yewe kuri iyo tariki dufashijwe n'ishyirahamwe risanzwe ryitwa Plan International mugabo novuga yuko umwaka tutashye kuwuhimbaza nuko twaratuwuhimbaza kubera ingingo ya leta yashoboye guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu ni umwaka ntitwashoboye kuwuhimbaza mugabo mu bisanzwe ukuntu twaratuwuhimbaza twaradutegura ibirori tugatumira ababyeyi n'abana tugatumira n'abategetsi bo hasi tugategura udukino twigisha abana hama tukagerageje gukina abana akaronka n'umwanya bakicara tukaganira by'amateka by'agateka kabo mwese akatubwira experience abayemo tukagera tugahanura muri icyo gihe twara tugira n'imana tugasanga turakoranye n'amashyirahamwe nka PPCM ishyirahamwe rigejwe ibintu bagize abantu bagize na traumatisme ivanye n'ibi byo babonye mu buzima tukicara icyo gihe ugasanga yo nk'abana turiko turayabona nk'amadiguvere tugasanga yo umwana akubwiye ibyabayemwo ugasanga yo nabashoboye guhura amashuri ugasanga ofite iyo journée twe yaradufasha no gushobora kumenya abana bahize amashuri ubwa turaye kunshobora kuyatega mu mashuri basiye ku ishuri nk'abandi hama n'abafite utugorane tumwe tukaraba ukuntu novuga ati abategetsi bo hasi bashobora gushika bashobora kubadodorera hirya no hino kugira barabe ko abana bashobora kuva muri ibyo bibazo barimo
murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone duse Jean Bosco uratwumva uratwumva Jean Bosco
ndabumva
ego irindi zina aho uri
yego Jean Bosco ni gihe
n'umugabo ufise ikibazo cyangwa icyumviro
nikibazo n'icyumviro byose bikomeye
ego
ese nta kuntu bazasaba leta y'u Burundi polisi ikareka kubakura mu muhanda ayo mashyirahamwe yo nyine akikorera akazi ko kubakura mu muhanda kubera ko nagiye mbona mu gisagara cya Bujumbura bagenda abapolisi bagenda kubakura mu nzira kubera ko bari abantu baba bazi yuko bari bukubitwe babona abapolisi bakanyicira mu biraro abandi nabo bakihereza hamwe ya mungu mugahura n'abana bakomeretse kandi wabaza ati ese uwabaza uwaza akabaganiriza neza mwataha bakakubwira ati twe tuganirijwe neza twataha ariko impamvu tujya tubona abapolisi baza gudukura mu muhanda tukiruka ni impamvu z'uko dukubitwa nta kuntu leta y'Uburundi yahagarika kugenda kubakuramo ayo mashyirahamwe yonyine akikorera akazi kabo hariho amashyirahamwe y'abana turimo turapanga turimo tubakora ariko mu minsi tugiye kutosaba kugira ngo tuze gukorera mu Burundi turashaka dufashanye nabo nyine kuko babonewe batangiye gukora baze badufate mu mugongo kandi batuberejwe itumika baze batugereye muri leta leta natwe twemereye gukora kandi twiga nituza tuje gukora turashaka tuze dukorane nabo nyine tukure bene wacu mu muhanda kuko byinshi nagiye mbona biva mu makimbiranire yo mu miryango burya amakimbiranire yo mu muryango niyo atuma umwana azirira ushobora gusanga abana bamwe babana na ba nyina cyangwa ugasanga umubyeyi yabuze umugabo we akajya gushaka undi mugabo yamara kujya gushaka undi mugabo wa mugabo akanga umwana wa mubyeyi wa mwana agafata umwanzuro wo kuja mu muhanda ivyo kenshi nivyo njya mbona bituma abana bajya mu muhanda ese biteguye gukora bafite icyo bagiye gukora kugira ngo ayo makimbirane yo mu miryango banze bayahagarike cyangwa hari icyo bagiye gukorera abo bana kugira ngo bave mu muhanda kuko abana benshi baratubwiye ati twebwe muje mukatuganiriza mwadusubiza no mu muryango tugasubirayo ariko kuvuga impamvu za polisi ntabwo twasubirayo murakoze
Dieudonné muhavuga iki
ko ndatsemeye cyane kuko abana benshi bavuye mu miryango kuko yarayivuze nuko abana baba bafise ibikomere biba bivuye kuri izo ngorane zibazabaye mu miryango rero naho kumuri uwo muntu yovyorosha akabikora mu buryo bworoheje ntibica bituma ubwo nyine abana basubira mu miryango iwabo kuko ikibazo cy'abana baba baje mwibara muri kino gihe kora ko kumure ubusi cyo kimwe na cagihe twatangura mu myaka ya 1998 ubu twe mu generation tuka tugira iminsi mu myaka 20 tumaze dukora icyo gikorwa icyo gihe bari abana bavuye baje kubera intambara baje bahunze ugasanga bazashaka kurondera gusubira muhiri wawe antangorane bagirane n'ababyeyi babo ariko uyu munsi abana benshi baza batawe sinzi ko bumvije byanavuze no muri Voice America mu makuru ndibaza abana bamwe bivugira bati jewe ngiye kwa sanga papa wanjye yararongoye undi mugore mama wanjye agiye kurongorwa handi aho nza hose barangirukana rero si ukuvuga ko iminsi yose inyishu ari uko umwana asubirwa nyene mu ibarabara icya kabiri sinibaza ko abana bareka gusubira muhira kubera ko abapolisi yabakubise naho bishobora gushika ugasanga hariho rimwe aho abana bahohotewe n'abari kubaragageza kubasubiza batwara muri bijya bigo canke imbere y'uko basubizwa iwabo ariko ribaza yuko igihambaye yaravuze gikwiye cyane cyane nuko leta ifise iryo ruhara itaza kugira icyo ikoze kugira ngo abana bave mu ibarabara ariko uburyo bikwiye gukorwa nibwo bukwiye kurabwa neza yuko amashyirahamwe asanzwe abikoramwo afise mu burambe babegera bakicarana bakavugana bati ni gute twokoresha ubwo buhinga mwamaze gukoresha icyo gihe cyose ivyo nivyo novuga ko bigihaze gatoyi kuko turamaze kujama nama ariko ni gake usanga hariho igihe badusabye nka twebwe mu myaka dufise tumaze dukora muri kino gikorwa ngo dufashe mu buryo bufadika usanga kenshi tuza gufasha iyo hamaze kuba ikibazo rero nibaza ahanini ikihutirwa si uko ubwo nyine abana batasubizwa muhiri wabo kushobora gusanga icabatumye bavaye dufise nk'abana mu bigo ivyo iwacu usanga bahunze abavyeyi babo bahatse kubica turafise abana babiri baje bakomeretse abavyeyi babo mama wabo mama wo wese yamucumise akamuhusha ugasanga kubera ko yamusamye ataravyifuza ugasanga igihe cose aborewe canke agize ikibazo ashaka guhana uwo mwana rero inyishu yonyine si ukusubiza umwana muhira inyishu ihambaye nuko haba kwiyumvirana n'uwo mwana ingene atorerwa inyishu ituma ashobora kubaho neza akagira akazi keza ariko ushobora gusubira muhira yavuyeyo kubw'ingeso canke kubw'ubukene gusa agasubizwa muhira kuri ico kibazo naco cungene izo ngorane zo miryango zotorerwa umuti birashobora kuturengera kuko hari ibintu byinshi biba bituma kumuri iyo miryango abantu batumvikana batanyemwo abubakanye rero nibaza yuko igihe umuntu agiye gushyira ingufu aho ashize ingufu ngaho muri ibi byo gufasha iyo miryango asanga yatakaje ingufu zo gufasha abantu nibaza yuko hobaho no kugira ibigo byiza bifasha abana batagishobora gusubira muhira kuregwa hanyuma bagaheza bakasubira bakabahuza n'abavyeyi babo bakuze bashoboye kwiga amashuri niko tugerageza kubikora muri generation kandi turabona yuko bigira ikintu bishitseko
murakoze dovise kandi Rafiki ku murongo wa telefone Rafiki uratwumva
ndabona neza
irindi zina huri
ndibigira n'ikindi ndiburundi mu Rwanda kunteka
ikibazo intererano
intererano nanze ndikudabira banese sanga abana agateka kabana niko bahizwe kabisa kandi abana bashu sanga buduye imyanda cyane mu bisagara kubera batutse mu bidani kenye ariko ngatavuga yuko nko gufata bumvishije mu minsi leta y'urundi ivuga ati abana bari mu bisagara cyangwa bajya abantu bagenda basabiriza kari kubasubiza mu miryango bavuyemo ukaruka se tureba neza tukajya dusanga ese icyo kibazo ko usanga baragize ikibazo kugira ngo bahabwe nk'uwo muryango bakajya mu iyo gisagara babasubiza ese cya gihoto kiba cyarahetse ntabwo yuko nayo mashyirahamwe agira nyine aba bana ko bakreira na indisitiri cyangwa ibintu nyine baba barakora bakabasha nko mu ruganda nyine bakaba barakora bakareba yuko bakwiteguye
nyungaye dinalise murakoze even niyo mwunga icyo cyumviro cha rafiki mu kibaza kwi
yeye cyatuvuye cyane ubishyiri gatoy kuko kiko tra bamena mi si gari ka binshi babo icyo ko ko tsanga rugiye mu bintu bikubisa rugisa na aja dufate nkunwa biya amutwe nk'abakobwa nabo gatanga bagiye mu bintu by'ubuhumbu yeye choni na bishikira mugabo ikintu gitori no mbona ikintu naje kiko kirantangaza n'ino miti n'umuvudu ko abana kitu amurehe aho nzaga niko mene moho umuvudu ko abana ku bintu byereke ibintu byo kunywa yayo amutwe kuva nevuga ko kuva hatanguye ingorane zo mu 2025 ndaje ntawe je turi kumwe cyane cyane nikuri agateka k'abana karasinyi cyane kubyereke kubitaho kuko ndabye abana banyuri mu gihe ino minsi bagitangwa bakiri na bato cyane nimuvudu kurenze bose ama kubyerekeye kubahindura icyo bakora naho nisanzuye ntihamenyekane kwishyiramo yuko leta iteza kuzatirondera ibyo dukora mu bisanzwe n'abajene bari bakwiye kuza baragerageza gukwira baraho ibintu byo gukwira nk'uduproje tubateje imbere kubera ko barindiriye umwanya wose kuma barinde ngo hariyo amashyirahamwe cyangwa leta ngo ishobora kuza kudufasha ngo duha icyo dukora ibikorwa birahari no muhira abana barashaka gukora barashaka gufasha ababyeyi muhira n'ibindi ofeta yari uko bibagira ko no bikorwa abana ugaruka ba ofise mu burenganzira bwabo bafite no kwiga ajyanye umunyeshuri ari ku ishuri abafite igikorwa ari karakora icyo mbona rero ni uko tworaho ukuntu tubahindiza ubu rwaruka baruvuga ko rwabuze ibyo rukora bakarusiza ku mashuri kugira ngo ishuri rifume ribe abasi okipate kugira ngo bareke kujya muri izo bintu by'ubuhumu cyangwa izo bintu by'ibiyayuramutwe ama nikindi twosaba noshyigikira ko abafite n'ababyeyi b'ubu navuga yuko ubu nta mwanya bagiha umwanya munini abana ngo baganire nka kumwe kw'imbere ya kera nk'uko twabyize mu ishuri bashaka gusanga kuzika umubyeyi ariko arakira umugana abana ariko arababwira ariko arabahanura ubu nyine navuga yuko iyo shansi abana b'ubu ntabwo bafataye bagifite cyane usanga birirwa ku mateleviziyo usanga televiziyo itashyiye kumwedika adashaka kuronka navuga indi edikasiyo
urakoze tuze ku mirongo ya telefone tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Emi Emi uratwumva
ndabumva neza ni Nsengayire
yego uhamagaye urihe
ni Kigali igikondo
yego ufise icyumviro cyangwa ikibazo ubaza
mfite icyumviro n'ikibazo nabanje kubashimira ko mwongeye kuguhamagara
murakoze
murakoze cyane kuko nsanga amatsiko rero muri kuganiraho umwana twebwe mu Rwanda ubundi umwana ni umutware kandi tuzi ko ari bo Rwanda rw'ejo nijera ko no mu Burundi nabo ni bo Burundi bw'ejo hazaza numva rero ikintu cyata kwandagara mu mihanda kw'abo bana mu Burundi nubwo bigoye ko byacika ariko icyambere no kubanza bagahinduka imyumvire y'ababyeyi b'abana ababyeyi bagakangurirwa kujya bigisha abana nta kubatererana ko n'ubundi babakuye mu mihanda bagiye babakuramo ntibyacika kuko ko n'ubundi mu miryango yabo bana aho bava bajya bahava hari n'abandi baza kubasimbura aho bavuye ahubwo babanza bakigisha ababyeyi umubyeyi agaha umwana agaciro umubyeyi akajya yita ku mwana we bakarwanya bagashyiraho n'amategeko arengera umwana rwose hakabaho amategeko ndamubaza niba hari n'amategeko aze kunsubiza niba hari n'amategeko yaba arengera umwana mu gihe yabangamiwe mu gihe yahohotewe niba hari itegeko ryaba rimurengera ubundi umwana akagira uburenganzira bwe naho ubundi cyabitse ibyo ngibyo nuko hahindurwa imyumvire ku babo babyeyi b'abana baba batabafata neza hagakazwa hagashyirwamo imbaraga mu guhana umuntu wese ubangamira umwana.
Murakoze Dieudonné mu mwishura cyane cyane no kwico kibazo abajije ko bari amategeko akingira abana mu Burundi ndibaza ko amategeko ariho.
Ego amategeko ariho kandi usanga hari no kwemeza amategeko mpuzamakungu baraze z'agateka k'abana gusa aha ikibazo kiguma kigaruka aha handi nyine kuraba mbega aya mategeko abantu barayazi bwa kabiri eske iyo abantu bayarenganye by'ukuri hariho uguhanwa usanga kenshi rero amategeko nk'ayo abantu batayazi kukora kusanga ibijyanye n'ubuzima bw'umwana umuntu avuga ati jewe umwana n'uwanze ndamufata uko nshatse hari igihe bituba bazura ashobora kuba uri mu kibana ahantu ukumva n'ababyeyi bo nyine bariko barakubita umwana umwana ararira yirigwa ararira ukumva ko wari ukwiye kuza kubwira nyumba kumesa nk'ubundi muntu ati by'ukuri mubaze icumwa igicumwana ariko aramuhora ariko ugasanga kubera ko tugifise wa muco wo kumva ati ko yakubiswe n'abana n'ababyeyi biwe ko ari nyina we yamufashe nabi cyangwa papa yamufashe nabi ntakundi rero ugasanga nta muco wo kuraba ingene haba kubahiriza agateka k'abana usanga cyane cyane mu bice bya ruguru aho usanga abana nk'uko nabivuze kare bakoreshwa ibintu birenze urugero ugasanga iyo umwana akoze agakosa gatoyi n'inkoni iminsi yose ni ugukubita ugasanga umwana akuza afise umutima mubi ejo mu gitondo amubona ariko arakora amakosa cyangwa asigaye afise umutima ukomeye ukibagira ko wavuye muri bya bwa buryo bwo kumuhana kari ingeso nk'izo guhanisha inkoni twakuze tubona kuva kera ubu biriko biragabanuka ariko biracara ahantu henshi amusanga no mu mashuri umengo yariyo ariko uburyo bwo gushobora gutoza imbere umwana ariko ugasanga byatuma umwana ahohoterwa rero uvuga ni amategeko arahari mpuzamakungu arahari yo mu Burundi arahari ariko usanga ari gake umuntu yokumva yuko igihe abonye umwana ariko arahohoterwa ashobora kugenda kubishikiriza ubutungane kugira ngo umwana yubahirizwe ariko nibaza ko bikwiriye kuko hasigaye hariho abana ubona ko bakomantaje umutima bivuye kubera ko ababyeyi baba barafise ingorane basangiye umugabo n'umugore ugasanga uhanwa cyangwa uwabazwa cyane n'umwana kubera ko ariwe bose bikurira ku ishavu ugasanga ejo umwana akuze afise umutima mubi hariho abana twebwe duhura nabo cyangwa turakorana usanga iyo mubajije tumva ko umuntu mubi mu buzima bwiwe ari umubyeyi wiwe ariyo muntu avuga ati niwe muntu nabonye mubi agira nabi amfata nabi ugasanga rero uwo mwana naho gerageza kumuhanura mu ngeso mbi biragoye ko ahinduka kubera ko atacitegereza afise nibaza yuko akwiye ko kubumure twese nk'amashyirahamwe na leta n'abandi ko haba kumenyesha abantu amategeko asanzwe ariho yubahiriza agateka k'umwana.
Murakoze dufite kandi ku murongo wa telefone Alain uratwumva?
Ronda bomba.
Irindi zina naho amagabi?
Je nitwa Ruranga Ngabo Alain, ndi Kigali mu Rwanda.
Yego, ufite icyumviro canke ikibazo?
Ni icyumviro.
Yego.
Ndo mu Rundi, kae nahora nkora muri ivyo bintu byavyo ukinga gatera k'abana. Hari ikintu twari twarakoze nuko kitakurikijwe, iyo gikurikizwa nta mwana n'umwe bari mu barabara. Iyo plan yamuremye sinzi ko kwa muri 2011 yoba yari muri secteur ya protection de l'enfance yararimwe ashobora kuba avyibuka sinzi ko mu mwanya nkasa nugira iyo ni plan kandi yari yoroshye cyari gikuba coroshye cyane kidasaba n'uburyo bw'amafaranga isaba uburyo ahanini bwo kwitanga gusa
mu bivuga muri make
ndo musobanurira yo ashobora kuba yasanzwe abizi ibyo bintu kandi cyo kintu yikogwa nta mwana n'umwe ari guhohoterwa ngo avure ikimutabara cyangwa agire ikibazo habura ikintu kimutabara
muri make wabisigura
byari byoroshye twe twagize ibintu byitwa ama CPE cyo bita Comité de Protection de l'Enfance. Iyo CPE ikaba operationnel ku rwego rwa province donc kuri province iyo komite ikaba ihari ikaba irongowe na conseiller social wa gouverneur igacijamwo procureur ikajamwo president wa TGI donc tribunal de grande instance igaca ijamwo n'ama ONG yose akorera muri iyo ntara amateur de la face no kwabi je zakozwe na Terre des Hommes sho gihe na narumukozi wa Terre des Hommes hanyuma izo CPE zari zihari mu ma province twakoreramwo nka Kirundo Muyinga mu province du Nord ni Gitega yari yarakora yari opérationnel hanyuma hagacaba n'ikintu bita CPE communal iyo CPE communal nayo igaca igira president wayo conseiller wa mustante ajejwe des affaires sociales hakajamwe OPG hakajamwe president wa tribunal de residence hakajamwe aba titre de centre de santé hakajamwe mukuru wa police muri commune hakajamwe aba agronome communal hakajamwe vétérinaire communal akaba arimo muri yo comité communal hanyuma hakashaba CPE coordinateur yo kumutumba iyo kumutumba umuyobozi umukuru w'umutumba gacha bari wawa president w'iyo CPE coordinateur hagacha hajamwe bajya batanu bose bagacha bajamwe bajya batanu batwaye umutumba hagacha hajamwe n'umwana umwe izo rero twagize ikintu cyitwa plan de référencement donc kuvuga ka bimba umwana bamutoye tuvuge bamutoye mu Kamenge uwo mwana akaba ari nk'uwi mucankuzo ubwo nyine tukamubaza neza donc abamutoye iyo wemeje umutoye cyangwa uwo mupolisi cyangwa undi muntu amutoye kamaza aba mwana wuru uvahe njye mba mucankuzo uva mucankuzo ok turatuhamagara conseil social waho conseil social waho tukamuha umwirondoro w'uwo mwana agahamagara muri commune ahamagaye muri commune agahamagara ku mutumba amagi ku mutumba tugasha tworganiza ukuntu uwo mwana avaho mu Kamenge mu ikanivo akazogera ku uwo mutumba tugasha tumenya n'icyatumye ava muri Corine Terre akaza kugira atorongore aje bujumbu
yego ntago ciriyemo eh
akaba hariyo n'ikindi kintu cyo twaragize rero Service National de Protection de l'Enfance iyo yo kwari nkugwe gurukuru ruzigira zose ruzikwafa rukwafa ama CPE provincial iyo Service National yari yararose n'uburyo nibuka muri Terre des Hommes twari twarabahaye karbira turabaha n'amamodoka iyo Service National yari ihari yari operationnel turashyira nimero vere abantu bashaka guhamagara itishuro
ntaguciriyemo none
izo bintu kubera icyo gihugu atakintu na kimwe bitaho ibintu byose atakintu na kimwe baha agaciro ibyo bintu byakoze nka inane fini birahagaze bajya mu by'amatora bajya mu bya politiki bajya mu byo kurondera amajwi bajya mu bindi byose ubona by'ama constitution n'ibiki bintu bitagira umutwe n'amaguru izo baravyihorera kubera nta gacyo yigeze babi yari pla yoroshe umunyamakuru yoroshe gukora ku buryo atamwana n'umwe mu isaha imwe umwana umutoye mu ibarabara mu isaha imwe wataza kuba wamaze kumenya so na enquete sociale ni cyatumye avi wabo n'iki byose n'ukuntu uwo mufasha nimba ari impfuvyi nimba atari impfuvyi nimba ari abavyeyi batandukanye nimba ari donc hanyuma izo CPE nazo twaraziteganiriza amaformation tugomba tuzigisha uyu munsi twabigisha enregistrement d'état civil kwigisha abana abavyeyi kubandikisha muri état civil tugasigura les droits de l'enfant tugira amasharte d'urinite tukayashyiramo amasharte africaine de droits de l'homme tukabishyira mu Kirundi tukabibwira donc vraiment tufatarije na association ikwagira yuja turafatanya na
ku bwanyu reka
ego kufashanya na BBF twari twakoze ikintu ka inisinerji twari twakoze ikintu vraiment cyubatse ku buryo atamwana n'umwe ari kubura kirengera ari kubura ikintu kimufasha
none ku bwanyu ku bwanyu mwibaza ku bwanyu murasiguye uwo mugambi nyene wari gukora kandi ukashika ku bintu ku migambi wari wishinze mwibaza ko ari mugambi mwohanura ko ari mugambi wasubira gushikwaho muri make
yo none se none ko mutantere abariho ni waba abifise muno twose wiwara hari mu page arahari no kumutumba hari umukuru mutumba none izo nzego ntizihari kwari kugira reference na gusa umenya ko umunyamakuru kwari kuvuga gusa ati twe tubonye umwana aturutse muri zone iyi tukorine iyo ubwo nyene guhera kuri province ugashaka gifata muno none hari province yonanirwa gutahana umwana umwe imuvana ibujumbo hari commune yo buri tike ivana umwana ibujumbura ikamuzana cyane iyo mukura muri ville de Gitega cyane muri ville de Ngozi imutwara muri hari commune yo buri amafaranga musane niyama kuri province niyama yaje kuri province ntiyari afite imodoka bakamugumiza kuri province musane akaza akamufata yamugeza kuri commune agahamagara ku wa mbere wa chef de colline ntibaba baje mu nama tulalendi chef de colline agacha mutwara kuri uwo mutu agasana baza nigituma abavyeyi bamuse cyari ibintu bisanzwe bidasaba n'amafaranga bidasaba niki hari gusasuka ikintu kitwa conscientisation iyo nayo twarayikora kuko twabagira amaformation tuka hariho numu expert yari yavuye muri Senegal yitwa Maître Diassi niwe ni wazanye niyo pla arazo numu expert aravyigisha abantu bose donc ba conseil communo abaki aba OPG aba magistrat mu makuru de tribunal byari ibintu byiza cyane gusa nuko baravyigishije abantu ntibabifata ntibabihagaciro nk'ibyo uwo ari mu Rwanda avuze ngo umwana wacu n'umutware nabo iyo bashira mu mutwe ku mwana ari umutware bakamuha priorite nta abari protege
murakoze cyane
Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turiko tuvuga ku kibanza cy'abana mu gihe amakungu yahimbaje umunsi wahariwe umwana ku isi mu rwiheze ku itariki 20 z'uku kwezi kwa 11 muri uyu mwaka wa 2018 dukarakwiye kubatumire bacu Dieudonné Nahimana wavuze ko ishyirahamwe ryanyu New Generation rimaze imyaka 20 rikora muri make watubwira ibyo mumaze gushika ko ibibashimisha ni nibibazo mwa mwihura navyo muri ko murondera gutorera inyishu kugira ngo mutere mugira intambwe
cyambere no vuga to twashitse ko imyaka ya 90 kubera imyaka ya 90 n'8 kandi cyabana bwi barara cyavugwa cyari kibazo gishobora kuvugwa mu radio cyari kibazo gishobora kuvugwa mu televiziyo cyari kintu kiraho nyine abantu bose bavuga bati bajya nabana bibarabara badutera ingorane ariko rero ikintu cy'amukuru twayapangiye gukora kugira ngo ico kibazo kiri kibazo cy'igihugu kivugwe ndabyibuka tutangura guza turatwara abana mu barabara kuri defile tariki imwe y'ukwezi kw'indwi ku mutwe wa independence abantu ugasanga ntibanabinezererewe tukaberekana yuko bariho bariko barasaba uburenganzira bwabo tutangura kugira ibiganiro tugahamagara abamenyeshamakuru bakabasanga aho baryamye bakavuga nabo ibyifuzo byabo hanyuma mu nyuma batangura gukora ibikorwa bituma abategetsi abona yuko abana bamwe barabana n'abana nk'abandi sibicibwa icyo rero no matana yuko ndabona ibikorwa byinshi bikomera ko gubu bivugwa manama ngingo zifatwa ndavuga ni iki kibazo n'iki kiri kibazo no vuga kinyegejwe nkuko byari biri mu mpera z'imyaka ya 90 no mu ntango z'umwaka w'2000 icyo ni cyambere cya kabiri habaye ku kutagerageza gushira ingufu cyane ngo tuhave turota ngo ejo mu gitondo cyo kiba tuzagitorera umuti twenyene mugaga kwiyumvira ingene aho tugeza mu byo dushoboye kumugwi twatumbereje ko intumbero y'ibitwe turakora tubafasha kuva muri icyo kibazo aho abana bashika 600 mu bikorwa twagiye turakora barakuwe mu barabara barasubizwa mu buzima butandukanye barashaka ku mashure bariga abandi basubizwa mu miryango iwabo abatashobora kuja ku ishure turabafasha gutangura imigambi mito mito uyu munsi turashobora kubona tuti urya n'uriya bavuba bahoze mu barabara ariko baravuye n'ikimenyamanya uyu munsi abarongoye imigambi mikuru izari n'abana bamwe barabara mu ishyirahamwe rya New Generation nabahoze ari abana bamwe barabara bakuriye mu ishyirahamwe ryacu uyu munsi nibo bitwa ba officer barongoye izo programme nibo bareza abandi bana batoye babo no kuvuga ngo uyu munsi ariho urungane rwabo nyene ubu bariko baraheza muri kaminuza uyu mwaka turafise wazoheza muri kaminuza ibyo ni ikintu tuvuga tuti cyo ni ikintu gifatika hagacakurikira ibi twakoze by'inkino byatumye abana basa n'abatagira ibyizigiro nako ndaraba mu kanya kaheze video y'umwana yitwa Innocent yavuye mu ibarabara afite imyaka 5 araza turamurira arakura aragenda arakina umupira muri Brazil arokira ikirato cy'inzahabu arasubirayo mu mwaka 2016 aronka umudari wa mbere w'inzahabu watanzwe muri iryo higanwa abari wa urongo bwa mbere muri umwaka niwe yagiye aherekeje umugwi w'umupira w'amaguru wari ugiye mu Burusiya ndiko ndaraba ingene iyo video yerekana indoto ziwe nkavuga nti iki ni ikintu gifadika aho rero hariho n'abandi batandukanye bagiye bashika ku bintu bifadika muze ngo ni bake bijyanye n'igitigiri cy'abana bamwe barabara ariko tukavuga tuti aho hari ibintu bifadika twashoboye gushika ku kindi no vuga cyane cyane ni kujya New Generation yashoboye gusurukira abana bashyirahamwe bafasha abana bamwe barabara ku isi yose muri Nations Unies Geneve mwaka 2014 aho ishyirahamwe rya New Generation n'indi ishyirahamwe rimwe riva muri Brazil twagiye gusaba igisata gishinzwe agateka kazi na muntu muri Nations Unies yuko boshyiraho itegeko ryiharije ku bana bahoza bamwibarabara kubera ko abantu bibaza ngo umwana bamwibarabara igishuwe no kumutwara mu nzu gusa kamwe hajyama cyangwa ibyo afungura ariko ntibamenya ko uburyo bwo kwiyumvira bwabo butandukanye n'ubw'abandi bana. Igihe umwana amaze umwaka araramwibarabara umutwaye mu cumba cugara gifite umuryango iryo joro ryose ntashobora kuryama, azomara amezi atatu adasinzira kubera ko tamenyereye ingene aho hantu ashobora kuhaba. Bisaba rero ko ugira ubundi buhinga bwo kumufasha kugira ngo amere nk'abandi, kinaco ugasanga uburyo bw'ingene basubizwa mu miryango yabo, ugasanga hari abantu babashize kingufu ngo basubire mu miryango yabo ariko ibibazo byatumye bavayo bitaratorega umuti, ugasanga aho kubafasha ariko barabita. Rero twagerageje kuraba ingene ho bitegeko ridasanzwe cyo bita general comment rishizwe ku tegeko risanzwe rira bagateka k'abana byo byiharije kubw'abana bamwe barabara. Icyo nico twashitse ko kandi byaremewe na Nations Unies, iryo tegeko ryaratanguye kumenyekanishwa kugira ngo abafasha abana bamwe barabara barikore ko gusumba uko bakorera ku bana bose bafise ingorane. Novuga ibintu bitari bike twagiye turashika ko ari igihambaye nuko uyu munsi haba mu rwego rw'igihugu barumva yuko umwana bamwe barabara atari ingorane kugashobora kuba ari inyishu, ashobora kuba ari inyishu kuko murabona ingene umupira wacu bakene mu mupira w'amaguru bateye iteka igihugu aho kumbure n'indi migwi igihugu itashoboye gushika. Rero novuga byinshi ku byamaze kurangurwa twakoze muri imyaka 20 ariko igihambaye nuko uyu munsi icyo kibazo kizwi kandi kiriko kiragerageza gutorerwa inyishu mu nzego zose ariko hari igihe kitavugwa tanke ngo hagire inyishu difadika ditoro.
Ego tugaruke ku mirongo ya telefone. Laurent aduteye akama. Laurent uratwumva?
Ndabumva. Mwiriwe.
Mwiriwe. Irindi zina nahuri?
Nitwa Nonizero, nkuko bisanzwe n'umukunzi wanyu ndahantu mwitwa Kirehe mu ntara y'Ubusazuba mu ntara y'u Rwanda ariko ndi mu Burundi nyine ndi mu nkambi ya Mahama mu hano mu Rwanda.
Yego, ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
Ufite icyumviro ni hamwe n'ikibazo icyumviro cyangwa nashaka kuvuga?
Yego.
Kuri abo bana ndi kubumva?
Yego.
Icyumviro cyangwa
Yego mu kivuga mu gishirize?
Nashaka kuvuga kora nk'abana babaje kuzerera mu mabarabara. Kenshi na kenshi biba byatewe n'ababyeyi, hari igihe nk'umubyeyi abategishije umwana akamufata nabi nk'umwana cyangwa yagera mu rugo umubyeyi akamuhangayikisha akamutuka cyane, ubwo kenshi ino ansaba kabisa abo babyeyi nibo baza bagira iki bafata bakabahanura kugira ngo umwana akazerera. Akabazo nashaka kumwibariza uwo mutumirwa, nashaka kumubaza ngo ese aho mu Burundi nta masosiyete cyangwa amasosiyete ariyo bafata bagashyiramwo abo bana kugira ngo nabo bave mu mihanda bakabeka nk'ubuntu bakora cyangwa bakabereka imyuga bakabigisha imyuga. Ikindi nacyo hano mu Rwanda aho tuba tubaye mbona nk'umuntu ucuruza urumogi cyangwa nk'umuntu urunwa bamufashe bamukatira bamufunga. Aho mu Burundi ntabwo umuntu ucuruza urumogi cyangwa urunwa iyo bamufashe ntabwo bamufunga.
Murakoze.
Nimugira umunsi mwiza, kuko ndabakunda cyane. Kuri utwo tubazo tubiri ansubize numve uko bihagaze.
Ego nibaza ko icyo kibazo bakivuze kandi abatumire bacu bose bafise amashyira hamwe rekagerageza gufasha abana, ariko nashaka nze kuri Ive niyo mwungere mwogira icyo mumubwiye. Ronka
yaratere yavuze yuko ngo kenshi abana bajyamye barara biterwa n'ababyeyi, nitweta duteka umuzigo wose ku babyeyi ko aribo babitera, birashyika n'abana ugasanga hari abana basanzwe bafite ingeso mbi ugasanga nabone cyangwa se bakurikiraga kuko abandi bana babonye dufate nka kugira abana manuka ibijumbura bavuye ruguru akabona nk'undi mwana yagiye gukora nk'ikiboyi ibijumbura aje yambaye neza akataraba ubuzima nawe abayemo ruguru akatavuga ati nanjye iyi foko ntatamanuka ibijumbura kugira nje nje mbyose nka naka mugati bagira yuko abaje gusinzikarira mu gisagara cya bujumbura ugasanga akwiye kumanuka atazi yagiye akaba ubwiye kurara mu ikanisi. Nibaza yuko iyo nitwe tatita ku babyeyi ibigo sivyo barafise mu ruhara mugabo iyo sivyo babikora hama hari kibazo bagize ngo none ngo abo bana nta mashyirahamwe ahari cyangwa amasosiyete ngo yoba ahari kugira ngo abo bana babahe bagashyire kugira babigishe ibintu by'imyuga. Yego ayo mashyirahamwe arahari, nanije nari tugeze yavuze ati hari mashyirahamwe tudusaba tuzi ngahamwe mu gisagara cya Bujumbura cyangwa afasha abana bamwe barabara hariho amashyirahamwe za opedeo zande zose zifasha abana mu ibarabara kugira ngo bakabigisha n'imyuga mugabo sinavuga yuko ari bose basaba
Murakoze eri ndayisaba nawe nyene aratwakuye eri uratwumva
ndabumva gose
muhamagaye muri he
mamagaye ndi hanitura mu giteranyo nk'ibisanzwe
aho ni he ni mu Rwanda ni mu Burundi
ni mu Burundi mu giteranyo itura mu ntara ya Muyinga
yego muhise ikibazo canke icyumviro
n'ikibazo ariko ni nk'interano numvise abo batumire bacu barakora ibikorwa byiza ku bantu kuri abo bana bo mu barabara rero nicyo nashaka kuba no kunganira ni kuvuga ngirageze kuraba bagerageze kwita cyane kuvuga ku bana bo mu barabara ariko ngerageze kuraba nk'aho duherereye ibindi bintu mbona bibangamira abantu b'abana cyane ibikorwa bibavuna bakoreshwa ariko kandi abantu bakunda kwibaza yuko abana izi bikorwa bakoreshwa ari b'abana bagiye nko gukorera abantu ariko tubageze kuraba nko mu ino minsi abana mu miryango basanzwe babayemo usanga bakoresha ibikorwa zarengeye tunashaka gusaba ari nk'abo batumire yasaba yuko boza barakora ibimiriza bakerekana mu miryango yuko umwana nubwo abereye gukora ariko bari bakwiye kuba barabakoresha ibikorwa bikwiranye agashobora nko kuba bagira ayo masosiyasiyo akajya aragera nino mu mitumba kuko ahenshi abana no mu mitumba barakoreshwa ibikorwa ibarengeye kuko atakivugira ukatusanga birabagoye uko urabona nabo bantu babavugira akenshi ko bakunda kuboneka iyo mu ntara za ruguru bakiyo bagiga n'abana bo mu misozi ino uko bagira ingorane cyose nicyo nabasaba ko naco bogikurikirana rwose murakoze
murakoze cyane Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga ngaruke ku mutumire Eve niyo mwungere kuba ariko baratwumviriza ishyirahamwe ryanyu Association de la Zad du football des cadets de Muha mvuga muri make ibikorwa byanyu
n'isanzwe kuba dusabye dukora twebwe nuvuga mu myaka byo yigaruka turorganiza amahiganwa ahuza ugaruka rw'imihingo yose y'amakarite n'amazone ari muri komine Muha mugabo tuvuga ko ari muri komine Muha hariho n'ababa bavuye muri Bujumbura n'abavuye muri komine Kanyosha Rirare bavuye mu Minago Magara Gitaza mu makomine asanzwe ari muri Murumbonge na Bujumbura Rirare ego tutangiye kuganiza amahiganwa mugabo mu gihe cy'uburuhuko hariho igikorwa yaradukora cyerekeye akademi y'abana dufashijwemo n'ishyirahamwe ryitwa Play International hamwe na PPM PPM ni platforme de psychologue y'ibintu by'abana bagize troublementare cyangwa bahamutse hamwe n'indi bikakatse nyine by'abakade sportifu ya PPM tukagira akademi mu gisagara cyo cya Bujumbura muri icyo gihe rero turigisha abana senero n'amateme tuba twateguye kwigisha iyo vakansi ndabyo nko byo turatwigisha turatwigisha ibintu by'agateka k'abana tukabigisha ibintu bya virance feto ofame ofiye tukabigisha ibintu bya kuvuga ati ibintu by'amahoro kubana neza n'ibindi bintu byinshi tukabigisha n'ibintu by'umubano tukabigisha ibyerekeye imigera sida n'izindi ndwara nyine dufatira mu bihimba by'irondoka kugira ngo nabo bakure bazi ibyo bakure babizi ego
urakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise irankunda uratwumva
ndabumva
ego irindi zina naho uhamagaye uri
ni twacyusha iradukunda Olivier Moise
ufise ikibazo
ndi mu Rwanda
ego ufise ikibazo canke intererano
nafite intwererano
ego
mu byukuri usanga ko muri ibi bihugu bisa naho bisangiye amateka cyane cyane mu Burundi, ahantu usanga kenshi na kenshi hajya abo ibintu by'intambara nk'uko nguko, usanga abana kenshi bafite ibibazo cyane cyane by'ubukene bwaroka mu miryango n'ibindi bigiye bitandukanye. So ibyo ngibyo bituma akenshi abana batajya ku mashuri aho bakabaye babona uburere bukwiye cyangwa se uburere buhamye. Hanyuma ubwibyo usanga batagiye ku mashuri aribo usanga bagiye muri baba bakoze exode rirare bakava mu byaro bajya mu mijyi, n'iki batekereza ko ariho bashobora kubona ubuzima bukwiye. Arata abo bidakunze rero usanga bahuye n'ingorane nyinshi zigiye zitandukanye, ugasanga nibo bahangayitse mu mijyi, nibo batangira gukoresha ibiyobyabwenge, nibo batangira kugira gute. Usanga ko rero iyo miryango ibisa n'ireberera abana n'ugwaruka muri rusange bikwiye kubanza kwita kuri icyo ngicyo. Ubundi ugwaruka ruhugiye kuki? Ese ugwaruka rubona imirimo gute? Ese abashyitsi igihe cyo kujya ku mashuri, buri muntu afite amahirwe yo kujya aho muri ayo mashuri kugira ngo byibuza abana mbere yo kujija imyitwarire yabo, tubanze turebe niba babonye byibuza ibyakabaye bikwiye kubafasha.
Murakoze, turabashimiye.
Murakoze.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanye iki kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku vyerekeye abana agateka kabo mu gihe amakungu yahimbaje umunsi wahariwe umwana ku isi mu ndwi iheze ku itariki 20 z'uku kwezi kuri 11 muri uyu mwaka wa 2018. Havuzwe ibibazo bitari bike bituma abana bashobora kuja mu ibarabara bagati miryango yabo. Havuzwe no kwibaza itituka ry'imico, abavyeyi bo batacyitaho neza abana babo, hari ibibazo by'ubukene, hari intambara. Ku bwanyu Dieudonné Nahimana, ikibazo nyamukuru muri ibyo byose ni ikihe cyokogwa kugira icyo kibazo gitoregwe inyishu cyangwa ibyo bibazo?
Reka kumwana bigirwa ibya mbere mu gutunganya imigambi y'ubuzima bw'igihugu, kuko tukunda kubivuga umwana niwe aba ari kazoza k'igihugu, niwe Burundi bw'ejo. Rero hakwiye ko bakwicarirwa ibyigwa bituma habaho gusubiza agateka umwana mu buryo bwose, ingingo zimwe zigafatwa ku bintu bihasha cyane cyane abantu bahotera ubuzima bw'abana baba n'abavyeyi baba bashobora kubafata nabi, baba n'abandi bantu bose bakora ikintu cyotuma umwana atagira munezero wo kubaho, atagira ivyizigiro vya kazoza. Ibihugu byinshi biteye imbere ku isi usanga umwana ariwe rufatiro rw'ibintu byinshi bikorwa mu migambi, kuko bazi ko imbuto batera muri we ari izo he zikazana ivyamwa vy'uko igihugu kizoba igihugu giteye imbere, c'abantu bazi ubwenge, c'abantu bafise indero nziza, c'abantu bafise indoto z'ubuzima bwa kazoza. Rero nibaza yuko ari ikintu gikwiye guhimirizwa muri kino gihe, yuko haba ukwiyumvira umwana nka le centre, umuntu ari hagati mu migambi yose ifatwa ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu. Kubera ko tudahendanye usanga usubiye kuraba, hariho umuco utari mwiza yuko umengo umwana ingorane, umwana ntakiri wa bose nk'uko byari bimeze kera. Usanga n'uwo nyena muraba ashobora kwicwa n'inzara, hari abandi ashobora kwicwa bamufashije. Ugasanga rero no mu buryo bwo gutegura abarezi, abigisha, hariho inyigisho bakwiye guhabwa zijya mu mutima wo kuzana abana kugira indoto za kazoza. Murazi yuko muri kino gihe urabye mu Burundi abana ushobora gusanga n'umwana afise imyaka 5-6 amaze tuzobiki muri kazoza, ntashobora kukubwira icifuzo afise muri we kubera ko abona umengo ntibizopfa bikunze. Nka twebwe abana tureze iminsi yose tumaze kubakira, hariho ibikino tubakoresha n'ibyo bwo kuvuga indoto za kazoza ku buzima bwabo. hanyuma bagaca bazandika bakazishyira mu byumba aho batanze baryama canke igihe cyose duhuye tukaguma tubibutsa kugira ngo agire icyo yifuza gushika ko agire indoto tugacumwereka nibyo tuma atazishika ko igihe yo kwigenza nabi bigatuma rero usanga umuntu akura afise icyitegererezo afise indoto ya kazoza afise nishaka ryo gushobora kuhashika rero nibaza yuko hakwiye kuba ikintu cyo tuma haba guhimiriza abashinzwe gufata amategeko ubuzima bw'igihugu gushira umwana imbere mu migambi yose ifatwa no mu kumuraba ingene akingigwa hari ikintu kitavugwa cyane nibaza ko abana bapfa muri bino bihugu byacu ari benshi cyane gusumbura n'abiciwe n'intambara ugiye kuraba ejo bundi sinza narindi mu ntara ya Muyinga ndiko ndaganira n'ababyeyi kumva ingene umubyeyi akubwira ati jewe narifise abana nabyaye abana umunani ariko sigaranye bane ukavuga wazuti bapfa gute ukumva ko bose bari bapfira hagati y'imyaka 4 n'imyaka 5 ukumva ko ico gihe bapfa kubera kutagaburirwa neza ugasanga malnutrition bapfuye cyo bazari ingene hari abana benshi ariko bapfa gutyo kora ko kumbure batishwe n'intambara cyangwa n'indi mpanuka ntibivugwa mu makuru nta kibazo mengo ribisanzwe ariko byose bigasanga bifite ingaruka mbi cyane kuri kazoza k'igihugu rero navuga nti hakwiye kugirwa ibiganiro bituma imigambi yose ifatwa umwana yubahirizwa agateka kiruka kubahirizwa kuko niyaregwa neza akaronka abamuha icyitegezo cya kazoza ejo niwazovamwo umuntu ashobora kugira icyamari igihugu ashobora kugira ibyiyumviro byiza ku gihugu ariko niyakura ari umuntu yababaye yirirwa yikorera inkwi amazi ibidodzi murengeye akaza kwikorera amatafari ababyeyi biwe kumbure ariko bari mu bindi ejo azokura afise ishavu azokura afise umubabaro niba mubona akoze ikintu kitari cyiza ukibaza ngo byavuye ariko byavuye kuri ibyo
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Sylvestre uratumva
ndabumva
gose watubwira uhamagaye uri n'irindi zina
nababwiye ko ndi Sylvestre uri kuri inama
uri he
jewe ndi hano mutukura
ni mu Burundi ni mu Rwanda
ku mupaka wa Uganda na Tanzania
yego mufise ikibazo canke icyumviro mushikiriza
mfise icyumviro mushikiriza ku ndero z'abana
yego
urabona indero z'abana buzarateye agaciro kera abana baregwa neza ugasanga bagitse akaranga k'i Burundi ka kera urazi ko abari asogokuru baba akaranga bakavuga ngo uburutura kwatiye ngo niwarimena bizokumena umutwe ngo gudu yirahire ngo umene ibyo banga kuguhaye umwana yambara neza ukoze ishano nawe urazi ingene bamuhana atwaye nk'inda baramuhana nabi cyane kubera yaba yarimenye none ndero z'ubu indero z'ubu dufite indero z'abazungu umwana usanga yambara kizungu ya ndero yacu y'u Burundi ya kera yakavukire ikiriho none kugira ngo tuze tubigarukane kaka ka kera kagaruke umwana umuntu amurere yumve yambare neza yumvira aho bibana neza nuko nteye naza arigishwa kuza kuhirwa mu ibarabara akora mabi cyangwa ugasanga arara mu ikanevu ubwo ibyo bintu biracagaruka jewe nicyo ariko ndabaza uwo mutumire nkeka yani adamishije kuri icyo kibazo ko kigaruka cyane azoguma izi ndero z'abazungu
murakoze Yves niyo mwongere mu mwishura Sylvestre
gerageje kumwishura novuga yuko mu ruhande rumwe novuga yuko arafise ukuri gerageje kuraba igihe karavuga ngo imbere ya kera ngo tuce kimwe imbere y'ubu rero nibyo ababyeyi bararonka umwanya wo kwicara n'abana bakaganira bakabahanura bakanyurikira n'imigani n'ibyo n'imigani ugasanga nyine hari karavuga impanuro ugasanga n'umwana nyine aronse ukuntu aba akoresha n'umubyeyi wiwe hama mura kuvuga yuko ngo abana b'ubu ngo bambara nabi ngo kubera ngo imbere y'ikizungu ngo nibyo bituma ngo hariho ingeso zibi bakora yemwe mvuga yuko abashinzwe kumushyira cyane gato kuko na kera baragenda bari gusa sinitwe mvuga yuko ariho baba bambaye neza kandi bumva bari gusa ikindi navuga yuko yaravuze ngo ikintu kigwa umukobwa ngo kera ngo twahinda ngo baramuhana yego turazi ko basaba mutanga mu gitima nyenzi mugabo sinavuga yuko bizari bijyanye n'icyo gihe mugabo ubuvuga ko bwataye agaciro. Ubunye dufata ko umuntu ari umuntu ashobora kugana isangane mbese kuki bagomba kubita kuri abo bana ko ari bo baba batwaye. Dufate nk'umukobwa aba yatwaye inda ko bagomba kwishyura amateka amakosa yatayata ku mubyeyi wiwe iba yaramuburiye umwanya wo kumwicara ngo amuhanure amwigisha amwereke yuko hari ibintu adakwiye kuzara akora mugabo bakaza abona ko umwana yatwaye inda kubera kubura imbere. Rero navuga yuko mu gihe tugezemo ibintu by'uguhana sibyo twese uri imbere n'ikindi navuga niko atoraba igitugiro cy'abana kenshi bari amashuri kare hari abayareba kubera abigisha ugasanga umunyeshuri agenda kuyigisha kubera yamaze yuko mitoka ava ku ishuri akubiswe mu ntoki devoir cyangwa ikintu cyamunaniye. Rero navuga ko muri iki kingana tugezemo uguhana sibyo bijya imbere ahubwo guhanura ibyo bijya imbere kugira ngo turabe ko umwana umworiyanta ubu n'umutima umwereka umutima w'urukundo akaba ari byo karajyamo yongeraga muri icyo gihe ibyo byose avuga ngo imbere ya kera bikumbiye ubunyine navuga yuko uracyabona ko hariho changement.
Murakoze. Imbere y'ukurangiza nashaka ngaruke kuri Dieudonné Nahimana. Hari ubutumwa mwa mufise icyo mwoshikiriza ku byerekeye abana canke abafise abana bariko baratwumviriza muri iki gihe?
Yego, nashaka kubamenyesha yuko cy'ukuri kugira ngo umuntu ategure kazoza keza kiwe nk'umuryango canke kibano n'igihugu cyose ategereza kumenya yuko umwana ariwe kazoza by'ukuri. Donc ndakwiye ko tugerageza kureba ingene dushyira hamwe ingufu n'ubwenge n'ibyiyumviro dufise kugira ngo habe gutozwa indero nziza abana bakiri bato kandi bakingirwe haba mu magara yabo haba no mu bijyanye n'ibyo byose bibasamaza byoshobora kubakura mu ndero nziza. Kuko wabivuze waheze kuvuga mu kanya gaheze, ego niko ibintu by'amateleviziyo nk'ubu muri kino gihe byakwiye mu gihugu cyose. Narabonye muri iyi minsi nari ruguru ndabona yuko abantu benshi basigaye bafise uburenganzira bwo kuraba amateleviziyo akoreshwa na Star Time. Ukabona yuko n'iterambere ariko nta wumenya neza iby'abana ariko bararaba n'ibyo abana ariko bariga. Ni byiza rero ko bagaragaza gukurikirana kugira ngo ingeso mbi ntizihave zitangura kugwira cyane ngo zababyeyi zobananire gukontrola. Ikindi hakaba kwiyumva ingene twakoresha ubwo buhinga natwe bwo gutuma tumana ko amakuru ari televiziyo cyangwa amatelefone mu gutanga indero mu guhanura abana bakiri batoya dukoresheje uburyo bashobora kubyumvamo. Nagomba kurangiza avuga ngo kugira ngo dushobore kubona nk'Uburundi buba igihugu cyiza igihugu gifite kazoza keza nuko abari mu ntwaro abari mu kubaragira imigambi ya kazoza k'igihugu cyane cyane muri kino gihe ariko avuga ibijyanye no kwitegura iby'amatora n'ibiki yuko berekana imigambi bafise mu gukingira umwana n'icyo cyose cyo kugira ngo umwana azokure afise indero nziza afise yize amashuri amufasha gutera imbere akaba umuntu azobera inyishu ibibazo igihugu gifise. Ku babyeyi basaba yuko kwitwararika cyane gukingira abana ku bijyanye n'uburyo bwo gutuma tubona ko amakuru buri kora muri kino gihe amatelefone za WhatsApp ama Facebook bakaganiriza abana ntibabiyavuze ntibabibake ariko bakabaganiriza ingene bakwiye kubikoresha kugira ngo ejo ntizosange ingeso mbi nyinshi zinjiye duciye muri ubwo buryo.
Muri make mu misegonda nka 20-25 itarenga, Yves niyo mwungere nikiye mwavuga bwa nyuma?
Ikintu navuga nyuma umuturage muri iki gihe tugiyemo mugiye kugiye kunyuza mu gihe cy'amatora bagusaba ko abanyapolitike boshyira ugaruka boshyira ugaruka imbere gusinda inyungu zabo bakareka kubona ko ugaruka ujye wafasha gusa ku byo bashaka ko nabo bakiri mu mapolitiki yabo gufasha ugaruka ushyire ku byo ushaka.
Murakoze cyane. Turabashimiye batumire bacu Dieudonné Nahimana yoboye ishyirahamwe New Generation ryishinze gufasha abana bo mu ibarabara na Yves niyo mwungera yoboye ishyirahamwe Association du Football de Cadets de Muha rimenyereza abana batoye muri komine Muha mu gisagara cya Bujumbura. Tubako turavuga ku bibazo by'abana mu gihe amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana mu ndwi iheze ku itariki 20 z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'2018. Dushimiye rero mwese mwashoboye kugira uruhare muri iki kiganiro abaduhamagaye abazi ibibazo bagashikiriza n'ibyimviro namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro mugire ibihe byiza.
Shimire, Fidele Niyongabo, Ejeku.